Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri saa 18 muri 10 na Jewe Diane ni nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Duhurira ku isoko ya Masanganzi. Ntaworo nk'iki gihumbi ngaho ugiye gusuma ntatuzana. Dushitse ku isoko tubinyaranirako. Yo ninza ari mu kutwica.
Kubera isoko ya Masanganzi risumamwe abantu benshi. Nizo mpundu nyene gacusanga ibiciro rya bigumye biduga biduga.
Aba n'abanyagihugu ba mu micungararo mu ikambi ya Musasa ari mu ntara ya Ngozi mu gihugu cy'u Burundi aha bagiriza impunzi z'abakongomani zahungiye muri iyo kambi ko bariko baratuma ibiciro biduga iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mu biha gufi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko igihugu cya Arabia Saudite cyari kivanyeho icese itegeko ryahora ribuza abagore bo muri ico gihugu gutwara imodokari. Iyo ngingo yarashimishije abakenyezi bahora bikora ku bashoferi abahungu bo mu miryango amatagisi hamwe n'abandi kugira ngo biyunguruze n'imodokari. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres abicije mu itangazo yashize ahabona iryo tegeko rimaze gufatwa ryakeje abagore bo muri Arabia Saudite bagize uruhara rukomeye kugira ngo iyo ngingo ifatwe Gwanira Guterres muri iryo tangazo yanavuze ko iyo ngingo izotuma ubutunzi n'iterambere vyisununura mu bafasoni. Antonio Guterres yahamagariye leta gushitera izindi ntambwe mu bisata bitandukanye kugira ngo abapfasoni n'abagabo banganishwe. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasavye kuno w'Imana ko abimukira binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzira zitemewe n'amategeko basubizwa iyo baje bava ubwo nyene batarinze no kumvirizwa n'ubutungane. Mu butumwa bugufi yacije kuri Twitter yiwe, Trump yagize ati "Ndugure twa mugina ntidushobora kwemera abo bantu bose ko bategeka batera igihugu cacu ndugaye twa mugina." Umutegetsi wa Amerika haremeza ko amategeko agenga ivy'impunzi n'abimukira Amerika aragatwe ngo kwisi hose kandi arenganya abaca mu nzira zemewe n'amategeko n'izitemewe n'amategeko barindira imyaka n'imyaka kugeza batunganirizwe. Ivyo bisabwa na Trump bishobora kugorana gushirwa mu ngiro na nyaburya hasanzwe hari ukudahuza mu bashinga amateka kwihinyanyurwa ry'amategeko agenga impunzi n'abikumukira. Perezida Trump yongeye gusubiramwo ivyo yasavye ko abo kwemererwa kwinjira muri Amerika bo babafitiye akamaro igihugu. Ati dukeneye abantu bazofasha kugira Amerika yongere gukomera. Mu Congereza yavuze ati "Make America Great Again." Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri komura yumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 45 31 na metero 41. Ku murongo ya yindi mutwumvira ko ku mugoroba ni metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA kaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikazi igitegwa c'igitoke kirabangamiwe n'indwara bita ruhonyabitoke ni mu ntara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu bavuga ko batabona uko bagiye kubaho basigura ko igitoke arico gitegwa mbumba rugo cari kibatunze cane. Ibindi turabaza umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze.
Umutumba wa Gihosha uri muri komine ya Kirundo uri muyimaze kubonekamwo ibitoke bigwaye. Abanyagihugu bo kuri uyo mutumba bavuga ko iyo ngwara isasika imirima y'ibitoke aho iciye
bikuma byuma birafatwa mitoti koma igitoke cyagiraho kigiye ko gaca hajamo ibintu imbere by'intiribwa ntiwokijya ntiwogisoroma usanga cyahiye
kigahira ko kibaza ngo cyahiye bagisoroma hakugana ugahiga makukura mukayabu bimaze umwaka bifashwe kuko bimwe bimwe byo ibitoke by'ibizungu nyene narabirandaguye bamwe bamwe barabitemaguye nyene baratumure ariko arafashwe iby'ibirundi bene ivyo navyo.
Igitoke ni kimwe mu bitegwa mbumbarugo bitunze imiryango myinshi mu Kirundo. Abarimyi b'ibitoke bafise ubwoba ko inzara ishobora kubinjirana.
Mu minsi ntituzoronka ibyo turye. Ni kandi ibitoke ariko byari bitutunze bikaba vyaho. Rereka n'abana bazotupfa n'abadushi bahere kubera ibiryo bike. Agatoke k'umuntu yakikora ko umwanya uwo ari wose imbaraga kashi ukagatema ukarabura abana. Nyene kagiye tuzokwikora kuki. None ubu nta myumbati tugira, nta mateke narafashwe n'ingwara araho, nta dusigaye twikora kwa ko gatoke.
Nuko muduhamba turondera izindi mbuto zindi turima zikuzungana ibyo bitoke. Kubera ibyo bitoke bimaze kugwara, umuntu waragwaye, imyumbati turagwara.
Ku mutumba wa Gihosha iyo ngwara ntizwi neza, ndetse abarimyi bamwe bakavuga ko ari ubwa mbere bayibonye.
Twaba twibaza ko nk'iyo ari inkuru zo wagwaratse rumaze igihe cyane. Baba n'utuma bushobe bwarabaye mbishye gashaka kugira ibitoke cyo bwara.
Urumva iyo ngwara mwe ntayo muzi.
Iyo ngwara ntatuzi kabisa.
Abari bakwiye kubigerageza nyine bakaturabira ko baturonkera imiti bakatugarurira hagufi tutarashira.
Ubwo nk'abo banyene ari nko nk'abo tugarukira ko akafise imiti ugasanga kumure baradufashije igitoki kiragarutse kuba nicyo kidutunze.
Nubwo iyo ngwara itaramenyekana kuri uyu mutumba, ahandi iramaze kumenyekana. Ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije mu ntara ya Kirundo bumenyesha ko bwihaye ikiringo cy'ukwezi kose kugira bakwiragire imitumba yose bahamiriza gutuza iyo ngwara. Leonidas Rivuzimana aramutswa ubwo buyobozi avuga ko bamaze guca mu mitumba itari mike ya Bugabira na Busoni ibigisha abanyagihugu uko bayituza muri indwi bakazobandaniriza aho batarashika. Kuba taramenye iyo ngwara rivuze Imana arayisigura.
Nagashika imitumba 50 mu ntara yose, kandi hari imitumba imwe imaze kubonekeza ko imaze gufata imirima itari mike. Ingwara y'abanyabitoke ni ingwara iterwa n'umugera bita bakiteri ifashe igitoke. Usanga ubwa mbere imitoto irabenja nk'uyisutse kwa mazi ikababuka ihereye ku gasunwe. Umwana n'ukuma kwigitoke nacho kanahigihiye kandi ariho kicama. Utemye umutumburi haheze nka 5 acavamo ibishibe bimeze nk'ibishira binuka cane. Nibyo nibyo bimenyesha bitwereka.
Mu gihe hari abasaba umuti, umuyobozi w'urimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije mu Kirundo avuga ko atamuti.
Duhimiriza bene igihugu ko umutsinda wasabonye wagwaye barandura bakabizika bakarindira amezi 6 kugira ngo basubire gusubizaho igitoki. Nta muti uhari ntibapompa ariko bakoresha ubwo buhinga. Hanyuma rero kugira ntigumirandagata nuko twahimiriza yuko imikanana yose isho ibonetse igihe igitoki kimaze kwiza impogo baca bayikurako kuko nayo nyene iratuma iyo ngwara irandagata kubera zyanzukiziza guhakura. Turabahimiriza kandi yuko kizira gutera imitsinda ivuyemo ayo matongo agwaye. Tukabahimiriza kandi yuko kizira kututurira ibitoke uva gutoka kuja ku kindi cyane cyane ku kigwaye.
Muri ubwo buhinga abarimyi barasabwa ko umupanga wakoreshejwe mu gutema igitoki kigwaye ucishwa mu muriro nukugira wice imigera ya usigaye ko imbere yo gukoreshwa kubitarandura. Mu Kirundo muraru ku Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze harakenuye tukiri mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi. Ubukene bw'ubuzu bwa surwumwe makomine ntara ya Cankuzo buri mu bishobora kubangamira amagara y'abanyagihugu. Ni mu gihe iyo ntara igizwe n'amashamba menshi, abanyagihugu bakavuga ko ariyo bitumamwo. Ibyo bikaba uko mu gihe ho ku mitumba imwe imwe isanzwe ikenya amazi aho mu bushikiranganji bujejwe iby'amagara y'abantu bakemeza yuko ico kibazo cyo kutagira amazi naco nyene gishobora gukwega izindi ngorane. Muravyumva mu nkuru twa gurino menyesha makuru y'ijwi rya Amerika mu Cankuzo. Diane Ndonse.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo ntibarajijuka mu kuvavanura n'ingeso yo kwituma mu mashamba. Umuntu ariko ararengana hafi y'amashamba yiyubara kuyacamwo kuko ashobora guhonyora amazirantoke. Uyu ni umwe mu banyagihugu bo muri komine ya Cankuzo atubwira ko bashobora kuba bahandurira udukoko two muri uwo mwanda.
Iyo ugiye ugacutse urasanga nyene amazirantoke nihari, usanga nyene ugiye ukava aho wanduye inzoka za nzoka nyene ziko bavuga.
Uko kwituma mu mashamba kuva ku banyagihugu badatunze ubuzu bwa sugumwe mu mihana nko ku mutumba wa Nyabisindu abajeje intwaro bavuga ko nka 80% atabwo bafise insiguro nubugaba kuri bamwe ahandi bikava ku bukene abagabo bateramira mu bunywero bobo bavuga ko atahandi baja atari mu mashamba narijya baba bayegereye uyu tumusanze ari karanywera
twibwo tugo twanywira niwe twituma twituma haje mitori yiga lirahari yiga sami ibujumburi wanyu tino hari puri
niko ari kwabwira mu bwubake kwibarabara mubona muzashaka kubujamwe ho
bari bujamwe aho bari babushikiri mugaho umuntu ari bateriwe ni haro kwituma
ibintu birunyugwa nuko muri kano karere hasanzwe hari ubukene bw'amazi none ngo Teresa ari mu bajeje intwaro ku mutumba wa Nyabisindu muri komine ya Cankuzo avuga ko ari ngorane ikomeye kuri bo
urabona hageze nk'ubu muci amazi acakama no kuvuga amazi meza amazi gukama kugira baze badusubire mu za rusengo biragurana naho nyene bikagorana kumva zuko bashobora kutubwira iyo tubaje baza kutwubakira amarusengo yakamye mu amazi ati abene gihugu batanga intererano gake no kuvuga nti basorera amazi akashavuga ati tujamwe na gihugu tuzobubakira mu mafaranga yavuye muri mwebwe tubongerereje guca mwatanze ningorane zikomeye kuko muri cyo gihe tutagira amazi meza ni ukuvuga dusanze ahantu hari umugati tudahayo nyene turatekesha eka no kuyanywa tukayanywa kubera imvu nkiyo tukaca dushira ko no kubura ubwo bwa sugumo ningorane dufite ku mutumbi wacu Nyabisindu
abajeje igisata cy'iterambere ry'abanyagihugu n'isuku mu ntara ya Cankuzo bavuga ko bariko baragerageza gutuza ingeso yo kwituma mu mashamba Musagere Jina umwe mu baremesha kiyago bo ku mutumba wa Nyabisindu abona ko nibihano nyabuna bikuye kujamwo
ivyo bintu byo guhimiriza bagira ubuzi bwa sugumwe twaragikoze ico kikogwa mugani carase guhera abantu b'abanyagihugu baragoye nokuri batabaciye amande ntibaropfa bakoze ubwo buzi bwa sugumwe kuko uri kuragenda kubabwira cumengo ukigenda kumuhana warakwemerera ati arobikora mugani usubiyeyo uzosanga atana kimwe yakoze
intara ya Cankuzo iri muzifise amashamba menshi ivyo bigakaryo abanyagihugu kuyikingamwo mu gihe bakeneye aho bituma Dieudonné Ndayisaba arongoye igisata c'iterambere ry'abanyagihugu n'isuku avuga ko biri no mu bituma batihutira kuba ku buzu bwa sugumwe ico gisata arongoye avuga ko kiriko kirahimiriza abanyagihugu kubwubaka mu mihana hamwe no kumabarabara igikogwa kikaba cahereye muri komine ya Cankuzo kikazobandanya no mu yandi makomine mu ntara ya Cankuzo Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda naho mu gihugu cy'u Rwanda ubushikiranganji bujejwe iby'umuco na karanga butangaza ko hagiye gutanguzwa amahimiriza yo kumenyekanisha no guhitamwo inyambaro ibihesha icubahiro ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu Rwanda Assumpta Kabuyi yakurikiranye ikiganiro ubwo bushikiranganji bwatanze mu mpera zindwi twaraye dusozereye
Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatandatu hagiye hagaragara amafoto y'abana b'abakobwa b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye imyambaro isa n'iyo baciyeho kabiri ibi byagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga ababyeyi bamwe batangaza ko imyambarire ibateye inkeke ndetse barezi bo bagatinyuka kuvuga ko batabona uko babigenza babyihoreye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane minisitiri ufite umuco mu nshingano ze yatangaje ko nta tegeko rigena uburyo umuntu akwiye kwambara mu Rwanda ririho ko ahubwo bagiye kurushaho gukaza ubukangurambaga bahereye mu muryango uyu ni minisitiri wacu Julienne
icyo rero twumva dukwiye gukora icyambere ni kwigisha abanyarwanda tukavuga ko ibibereye abandi cyangwa ubera ahandi tudakwiye kubifata uko byakabaye ngo tubizane hano dukwiye kugira ubushobozi bwo gushungura no gutoranya ibitubereye hanyuma muri rusange tukagira navuga guhugura na twese abantu bakamenya umwambaro umuntu yambara nawo wambarira kuko hari umwambaro ushobora kwambara aho utabyemewe ukaba mubi ariko wambara iyo warugene utaka biba mubi ntabwo dufite itegeko mu gihugu rivuga ngo abantu bambara batya ariko muri wa muco no mu byo duhuriyeho nk'abanyarwanda anze umuntu abona akabona biragayitse akabona ntibikwiriye.
Bwana Vuningoma James umuyobozi w'umunteko nyarwanda y'ururimi n'umuco nawe avuga ko icyo bagiye gushyiramo imbaraga ari ugukangurira umuryango uko abana babo bakwiye kwihesha agaciro.
Ukubwira abana bacu b'abanyarwandakazi yewe n'abahungu ntituvuga abakobwa gusa, iyo ubona umwana w'umuhungu ufite ipantaro igiye kugwa yigana ngo nibigezweho, ibyo byose burya bimutesha agaciro uko abatabizi. N'umwana w'umukobwa rero nuko umwana w'umukobwa kugenda hariya akigurisha mu ngongo n'umustari kujya kuri iriya stage akihanika hariya, ubwana bw'ubuhungu buraho buseka bwibwira ngo buramuha agaciro kandi bakamutesha. Cya mbere ni ukubwira umuryango ngo nyamuneka.
Urubyiruko cyane cyane rw'abahungu rwavuganye n'ijwi rya Amerika rugaragaza ko rudashyigikiye imyambarire y'urukozasoni babona kuri bashiki babo ko basobanura kwibatera ibishuko.
Umuntu uko yikwiza nawe abyiyumvamo, kitwica ni ukuvuga ngo hasohotse iki uyu munsi ndambara iki
niko bavuga ngo ni sitire. Ngeri ndabyanga cyane, ni imico mibi. Erega basore ni nk'amashanyarazi, iyo duhuye n'umukobwa wambaye gutya wera nka najya nk'umusore cyangwa kukumwifuza, ariko iyo wenda tugaruye bigarutse bya kera byari byiza cyane kurushaho. Erega n'abandi aba badamu bafite abagabo babambara akajipo kabageze hano ukavuga ati ni wa wundi ufite uwo mugabo n'umwana.
Abakobwa bakiri bato basanga badakwiye gukomeza gushyirwa mu majwi kuko ibyo bakora byose babirebera kuri bakuru babo ndetse no kuri ba nyina.
Kuko ntabwo nzambara birebire mu mata yambara birebire no kushira bibe gutegetse umva bikuvunnye ku giti cyawe. Iyo ubonyambaye imina umva ushatse kwambara iyo minda, iyo baguhaye icupa ndetse ukayicisha akabibona ntagikina gutwara umva nanye nta kintu bitwaye.
Kuko ntabwo uzabona amada wawe yambaye utuntu dutoya narangiza ngo nawe wambara ibinini kandi watabyambara. Ugasanga umubyeyi arajya mu isoko akagura nyine umwana we utuntu tugufi, ntabwo umwana azareka kuyambara, azagumya yambara.
Bagombye kubanza kubica ku babyeyi kuko aba ntabwo abibaca ababyeyi batabikoze.
Noneho mu rubyiruko ni ukubarenganya.
Ni ukuturenganya nyine kuko natwe tubona ababikora bakuru bacu, ariko bakomeje kutwereka urugero rwiza rwo kwambara imyenda idesha agaciro.
Bira byo kuvuga ngo mu ishuri ngo mugomba kwambara ibigeze ku birenge ni ukubahohotera.
Ni ukuduhohotera byo biragaragara.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda gitangaza ko mu mashuri kuko hari ikibazo cy'imyambarire y'urukozasoni, aho usanga umunyeshuri baramuguriye umwambaro umukwiriye yagira ku ishuri akawucamo kabiri. Gusa abanyeshuri bo bakayemeza ko iki kibazo kidakwiye kureberwa mu bakiri bato, ahubwo kumenya neza iki kibazo kwiye gutangira mu muryango mugari. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nanabice ku masonga nkitangura abanyagihugu wa mu icungaro rikambi yo ku Musasa ni mu ntara ya Ngozi mu gihugu cy'u Burundi bagiriza impunzi abanyekongo ko zituma ubuzima buzimba. Aho ni mu gihe abanyagihugu bavuga ko umwimbo wagenze nabi hama bagahurira ku isoko z'impunzi. Inkuru tubaza mugenzi wacu Fidelite Ishatse yuguruye umwanya w'amakuru avugwa mu gisata c'impunzi.
Abanyagihugu mu ikomine ya Kiremba zone Musasa bafite ishari impunzi z'abanyekongo za mikambi ya Musasa ko zituma ibiciro vyiyongera ku isoko.
Impunzi z'abakongomani zibino muri zone Musasa ni nyinshi cyane, zirarenga ibihumbi indwi. Duhurira ku isoko ya Masanganzira naho woro nk'iki gihumbi ngaho ugiye gusuma ntatuzana, dushitse ku isoko tubinyaranirako iyo ni nzara mu kutwica.
Kubera isoko ya Masanganzira isumamwe abantu benshi nizo mpunzi nyene gatusanga ibiciro rero bigumye biduga
ku isoko. Kwebwe turahurirayo n'abakongomani tugiye gusuma duhurirayo mutonga tonga w'ibijumba, ubu utwebwe tugura nk'ibihumbi nka 10 kubera tunyaranira ko turi abantu benshi.
Abakongo ababonye tusanga bizinze cyane nk'ibijumba umuntu yahoragura nk'icyatanu aciye abigura nka bitatu utusanga hariho ikintu kiba kibabaje umuntu kuko wewe uri umunyagihugu mutoyi ntubuka ibigonzi.
Abanyagihugu bamenyesha ko batunzwe n'isoko kubera ko imirimo bahabikora ko uno mwaka ataco bahanovye kubera ihindagurika ry'ibihe.
Uno mwaka kabisa imvura yaguye ubwo kaba yakayobera abahinga ntaje nk'uturayi nateye twaruhukiye twese mu mwonga kubera inkukura abanyinshi imvura wanira dutemba na gose birakomera.
Ino mu rutoba twaragize ikibazo kubera ibintu by'imvura, warateye ibiharage twasoromye ubatere ibiro 50 narengeje ibiro 3, ibirayi wateye ibiri 100 narengeje ibiro 200.
urubura rwaratwononeye imvura iratwononera ntari cyo nakimwe twasoromye aho wateye ibiro 50 by'ibiharage uhakurira ibiro 3 by'ibiharage aho wateye ibiro 60 by'ibirayi uhakurira ibiro 10 ibitoki urubura rwarahushaguye imyumbati urubura rwarahushaguye
biturutse ku rugo bukene babayemo ufatiye ku mwimbo muke baronse niyo bagiye gusuma mu isoko abayegi kwavuga yuko atarovugira bafise kora ko imunze abanyekongo bahere mu isoko yo kumasanganzira zibasunze akanoti
abakongomani bo kuburyo bifashirizwa n'amakungu kandi nasiye bobo baza bazanya amafaranga menshi twebwe abene gihugu natwe bo kuri imitumba ducuditse muri imitumba y'iyizone nyene ya Musasa tugiye gusuma nkeka ugatusanga rero nkatwebwe tutagira ayo mafaranga tuza turaronka misi yose utwana twacu tukatugwandamira ko ngaha ayi bamwe bamwe mbe baranahevye no kuja kwiga ari kubera inzara
abanyekongo badusumbye amafaranga kubera bo asubira bafasha cyane yarye baha amafaranga cyangwa bakabaha ibiryo bobo rero igituma twero cyatu gira ikibazo kubera duhuriye mu isoko bobo ivyo babahaye byinshi bimwe bashaka bishora nkiyo dufate babashaye nk'ubugari bw'ibigori bashaka bushora bagaca bagenda kugura ubugari bw'umwumbati bamaze kugura ubugari bw'umwumbati rero twebwe ugiye ku kiro buca buzimba nk'ubu ikiro cy'ubugari kigeze ku 1000 ibaharage navyo bigeze ku 2000 kubera rero bobo baje gusuma ntibaza bavuga ngo dusuma dukenye cyane basoma vyishye kubyo kwa fusumuta
ikingene no baniyumvira ko zwazi dusumbya amafaranga amashira hamwe araza inko ku kwezi guheze bakabaha amafaranga yo kuja gusuma bakabahana nibintu bimwe bakabigurisha ibindi navyo bakabije urumva nico yitumane yumvira ko baba dusumbya amafaranga yo kugira ngo basume ibintu bakoresheje gusumbya amahera abene gihugu
umuze abanyekongo za mikambi ya Musasa uhereye ku giserukira ntandumwe yashimye kuri iyo ica ku radio mu byo batubwiye harimo kuri ibyo abanyagihugu bashikirije harimo gushikuza utuhutse kutamenya kubwizo mpunzi ibishoboka mu isoko ku masanganzira bivamwe mu abanyagihugu mu gihe abanyagihugu batimbuye birumvikana ko nibifungwa mu isoko bica bikena hanyuma ibiciro bigaca biduga nayo kuba abasumbye amafaranga abanyekongo bamenyesha ko bisa no kubacurira kuko ku bwabo impunzi idakora ntirime ibeshaho ndufungwa two nyene ifashishwa tubanje gupimwa itokoroherwa mu butunzi gusumba bene igihugu kibahaye indaro muri zone Musasa mu ntara ya Ngozi Fidelite yashatse ijwi rya Amerika
Fidelite gisata c'impunzi cyo tubabandaniza muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abarundi bahungiye mu karere kitwa Sange bipfuza kujanwa kuri y'urubibe ruhuza igihugu cy'u Burundi na Kongo abavuganye n'ijwi rya Amerika bimeza yuko ari urwaruka rw'imbonera kure bama babona mu icungara ryo ku karere bigatuma badatekanirwa inkuru irambuye na Vedaste Ngabo akoreje ijwi rya Amerika muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Impunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo ya Sange zivuga yuko ziteye impungenge no kumaragiye kirekire muri iyi nkambi iri hafi y'igihugu cy'u Burundi na Congo ibi izi impunzi zibivuga zishingiye kuba hari igihe ziza zijya hanze y'iyi nkambi nko mu isoko ndetse no gutera ibiraka zikagenda zihura na rumwe mu rubyiruko rw'imbonera kure ruba rwaremye isoko yo muri Sange
twebwe ikintu tubona bo dukorera urabona turi ngaha turi ku rubibe rw'igihugu cyacu kandi bamwe batwirukako Turashobora n'ukubabona naho mwisange turiko turagenda. Genda mwisange. Wababona ugaca umutima usubira guhagarara. Ikintu mbona bakwiye kudukorera. Niba duha amafomu badukure ngaha batwunguruze. Kuko nta mpunzi guma ku rubibe rwawe. Nico jewe no saba kugira ngo umuti wa byose uboneke.
None se hari abantu mugenda muhura nabangaha?
Tuzababona. Bamwe badutoteza nyene hari gihe ugira gutyo kamubona yaje nko gutemberaho mwisange nawe ugacumera nk'uwinyegeza kugira ngo ntakubone ngo kudome ku intuzeye ugaca winyegeza aha rero nihamba vuye Burundi Nicyo gituma bari bakuye kuhadukura bakatwunguruza
Prezida w'inkambi yo muri Sange Kwizeye Imana Calixte nawe yemeza yuko bagenda bahura n'uru rubyiruko rw'imbonera kure iyo bari hanze y'inkambi
urashobora kuduri mwisanga kazubona umuntu yaje kudugura kuko ni isoko ifitanye imigenderanire na Gasenyi mu Burundi na Sange muri Kongo rero bari isuka kubwishi no mwiyo migu yatumye duhunga barimwe baraza kudugura kuri hamwe bo duha amafomo tukahava byogenda neza cyane tukabona ko twisanzuye turi kure tutari hafi yacu
harabo se mugenda mubona
barababona rimwe bazinanye akavuga uri ngaha bambwiye ngo uri mu migwi y'abagwanya acavuga ati kandi guca amahera arabahenda kugira arengane avuze ko ari no mu mpunzi bo cyamugirira nabi barahura mu nzira ariko baratembera hari gihe tuba dufise nk'umugwayi agwariye mu hôpital général amushiriye nk'utwo kurya azabona basekanye n'uwo yahunze.
Izi mpunzi kandi zitangaza yuko kuba ziri muri aka karere gaturanye n'igihugu cy'u Burundi hari igihe inzego zishinzwe umutekano zikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizihotera zizita kuba zimwe mu nyeshamba z'Abarundi zibarizwa mu misozi miremire y'akarere ka Uvira, dore ko muri ako karere habarizwa inyeshamba za FNL, Forebu ndetse na Redi Tabara.
Bakubwira yuko uri Murundi ngo wavuye Burundi uje kugwana. Bo twebwe ikintu tubona ngaha aya muri Kongo tuko turatembera nkuko mengo turabarefije twebwe uko dutembere yugira gucya bageva ngaha aya nahajya ngo hagararaho baragufashe baragukubise bakugize yondo nimba urufise nk'ibihumbi bibiri wari igihumbi warugiye gusoma nk'utuboga wohete kugahereza abana gatsima nk'amwe wakarose ucugira gucya ngo hagarara hari abo bita ngo ngamamenuze ya ngamandoroyide mwamara gusakana nimba ari batanu batandatu uze gushimira Imana batakuvunaga uyu mugongo nibagusiga ukomeye basukwa basigira aya mafaranga ahora sinze uragiye
kubera iki cyane babagenzereza gucyo
mbo igituma batugenzereza gucyo nuko batubwira yuko turabaki turaba Abarundi twaje tuvi Burundi o ngo namwe murabanyeshamba hari baradutoteje nino badutoteje
kuri iki kibazo cyo kuba piru bibi gw'igihugu cy'u Burundi. Ngandu Franke umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri inkambi ya Sange avuga yuko biba biteganyijwe yuko impunzi zimara ibyumweru bibiri muri inkambi, ariko kuri ubu zikaba zimaramo amezi menshi zitegereje kubarugwa kugira ngo zihabwe ikarita iranga impunzi mbere yuko zijanwa mu nkambi y'Imurongwe. Tubamenyeshe yuko atari muri inkambi yonyine ya Sange impunzi z'Abarundi zivuga yuko ziteye ubwoba no kuba hafi y'igihugu cy'u Burundi, ahubwo ni impunzi ziba mu nkambi ya Kavivira no mu Rusenda, nazo zivuga yuko zifite ikibazo cyo kuba inkambi zibamo zihana urubibi n'igihugu cy'u Burundi zahunze. Bedatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri Sange yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Karirimbo kiwe amahoro. Aya mahoro nayo tuce tuyifuriza kugira muri nondwe nshasha. Nuko rero tunabashimira ko mwabanye natwe mu ntango ya kino kiganiro tugiye gusozerera ngaha. Twongera dushimira abanyamakuru bacu aho bari bagiye barakora ibitandukanye kugira ngo kino kiganiro cuno wa mbere gishoboke. Mwakoze mwese. Masaha ari imbere turabafite ibindi biganiro, muri byo harimo ikiganiro muri Isangaza kuba ari saa kumi gushika saa kumi n'imwe. Igice cy'isaha cumi na zibiri araza ko ari amakuru avugwa mu Burundi. Igice cy'isaha imwe n'igice naho aza ko ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cyane cyane muri Afurika. Muranigwe na Lidiane Nahazwe, Macbill Yambero yegeranije amajwi, Niles Dress nawe ayashira hamwe. Twemi tubashimire rero, twongere tubifurize amahoro muri nondwi nshasha dutanguye.
Shobozwa jose na umimbaraka amahoro imbabazi zawe izanyoma utech
sky. My hope is my place. My place is small face. Small face is small case. Casey shed blood for me. I thank him for Christ. For Christ died for me. It will come to the light. The light shine on me. It will ride, homie. I take chance for change to know God, homie. The truth, the Bible will never tell lies, homie. It's my time, homie. It's my time, homie.